VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza biganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2016, muri kumwe na Frederic Unikije.
Cyo tujya tukaziriza ntahuza za gutera Rwanda. Mugabo bakaze turabarindiri. Kandi nabo nyine turazi ko batoza. Uko kahise ku Burundi kabivuga, mpingo Burundi no Rwanda. Bamye babanye uko mugabo ntawarenga karimbi akareze no yasubizwa inyuma.
Uyo ni Philippe Nzabonariba, umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wa Leta. Inkuru yerekeye icuka kibikiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, cyo kimwe n'inkuru yerekeye ihagarikwa ry'ivyigwa by'abanyeshuri muri kaminuza y'Izege, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Burundi nta mugambi ufise wo gutera igicurwana nkuko umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzabonariba bivuga. Yamarango Burundi buzokwivuna mu gihe bwoterwa n'u Rwanda. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro catanzwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi catunganijwe kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Rumonge. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Shatz.
Ikibazo kitose kagwa kimigendanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda ikimwe mu byagarutswe ko muri ico kiganiro. Leta y'u Burundi imenyesha ko itazokwigetera Rwanda, ahubwo kwizokwivuna hamwe yotegwa. Philippe Nzabonariba n'umunyabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Burundi.
Rwanda rwarerekanye yuko rutwara arababanyi babi. Ababanyi babi bifatiye ku buryo bwagize uruhara mu idurumbanya ry'igihugu cy'u Burundi muri iyi migumuko iheruka, bagombye gutembagaza ubutegetsi ko bose baciye bakura karenge bigira i Rwanda. Cyo tujya tukaziriza ntahuza za gutera u Rwanda. Sinja kubatera, mugabo bakaze turabarindiri. Kandi nabo nyine turazi ko batoza. Uko kahise ku Burundi kabivuga, mpingo Burundi n'u Rwanda. Bamye babanye uko mugabo ntawarenga karimbi akareze no yasubizwa inyuma.
Kuva mu kwezi kwa gatanu guheze, Abarundi barenga 1,000 barirukanye ku butaka bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko yabirukanye kubera ko badakwije ibyangombwa. Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi, bo bemeza ko atamunyarwanda ayirukanwa mu Burundi.
Murazi ko atabanyarwanda barirukanwa ngaha mu Burundi ngo babafashe babajabutse kujya bagize kujya baheruka kutwirukanira abantu bagiye bakabarimira bahengere ibintu bireze bakaza umenga n'abayobe. Ibyo ni inyifato ibereye nyine kubikora, mugabo tuzi ko hamwe tutazobikora.
Naho biruko hari abanyarwanda barenga 10 bamaze kwirukanwa mu ntazi uburaruko bw'u Burundi. Muri bo harimwo umwigisha yagira kwiza imyaka yo gukukuruka. Ingaruka mbi z'ico cuka kibikiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ziboneka cyane cyane ku banyagihugu muto muto, nkuko byashikije uwo minsi iheze n'ishyirahamwe Parsem. Mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru, iryo shyirahamwe ryiyemeje gukangurira Abarundi guhindura ingendo, ryasavye amaleta y'u Burundi n'u Rwanda kurengera ibiyatandukanya bagatunganya imibonano. Fosandi Kumana arongoye Parsem.
Twagira duhanure ayo maleta abiri kabisa yuko buraba bagakoresha icyo twokwita inzira zishoboka dusangiye muri aka karere, aya mashyirahamwe ya East African Community, ya CPGR, ya CIRG agafasha, hanyuma hagashobora kuboneka n'imibonano hagati y'abategetsi Rwanda ku rugero rwo hasi, ku rugero rwo hejuru. Abashikiraganje abakuru b'ibihugu
ku bwa Leta y'u Burundi ikibazo gihagaze ku Rwanda gusa. Byongeye ico kibazo igishira mu minwe y'amashirahamwe yo mu karere.
Murabona yuko u Rwanda turi kumwe imishirahamwe y'ibihugu bigize akarere. Iyo nyifato ntibangamiye u Burundi gusa, igira bangamiye n'ababanyi bandi. Iyo rero mugize umuryango akavamo umwana umwe akaba ikimuga akaburiza abandi kurara basinziriye, araheza bakagira icyo bamuhanuye. Tuyibaza rero yuko muri uwo muryango ugize akarere azobabwira akikebuka basubira kuba abantu.
Itose kagwa ry'imigendanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ryatangiye kwibonekeza inyuma y'ishaka guhirikwa ry'ubutegetsi hari kwa 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi baba mu kigo c'Izege barahagaritse ivyigwa kuva ku munsi wa kane. Bavuga ko icatumye bagira igeregere ari uko bagaburirwa ibidakwiye, ivyo navyo bigatuma badashobora kwiga neza. Uretse bifungurwa bidakwiye, bavuga kandi ko hari igihe bagaburirwa ivyononekaye bigatuma bakarirwa n'ingwara zo gucibwamwo. Mu buyobozi bw'ikigo cya kaminuza c'Izege bavuga ko ivyo abanyeshuri basaba atashingiro bifise ngo kuko batigeze bagabanya ivyo umunyeshuri yandikiwe. Abanyeshuri bo bavuga ko bazosubira kwiga ari uko ikibazo cyabo kibonye umuti. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ikigo Cizege kiri ku birometero bine uvuye mu gisagara ca Gitega. Abanyeshuri bahiga bari mu gisata cigisha ubuhinga bwo kurima. Uyu munsi mu gatondo aho twashika abanyeshuri bahiga ntibinjiye mu bibanza basanzwe bigiramwo. Bari bagize utugwi tugwi muri ico kigo bumviriza imiziki bakoresha amatelefone ngendanwa. Abandi nabo bariko barakina imikino itandukanye nka kikere. Umwe mu baserukira abanyeshuri yatubwiye igituma bafashinga ingo guhagarika ivyigwa.
Guhera ejo tutatunze mwishure guhera premidi tariho kibazo cy'imfungurwa nke dusanzwe dufungura ngaha tukabona ko ari imfungurwa zidakwiye tugasanga twafungura ari kumenga twasohotse ko twinjiye. Ikindi kibazo ni kijanye n'isuku pH ibyo bita papier hygienique hama n'ibijanye na ibintu bahora bashira mu mfungurwa bijanye na sauce tomate ubu ntezo tukibona nizo pH nazo tukibona irasyo nayo ni nkeyi ni kandite nkeyi cyo gituma tutaje mu ishuri guhera ejo premidi kushiko no musoho kwa gatanu twagiye mu ishuri
nabarongoye ikampus
ego bo twarigeze kubivugana hari haciye nk'indwi zibiri nurongoye imibano ngaha do social ubu bita do social mu gifaransa aratwemera yuko ikibazo agiye kukemura mugabo haheze indwi zibiri twararinde turabura cyo gituma twasubiye kuvuga tuti tumwibutse mwa buno buryo.
Uretse ivyo bifungurwa vyagabanutse bavuga ko hari gihe bahabwa ibifungurwa vyononekaye
ivyo vyarashitse mu minsi heze aho bazanye ibiraya vyaboneka yuko bitameze neza cyo gihe cha turondera ingorane ahantu habiri kuraba ko byaba byavuye muri zo mfungurwa nuko byaba byavuye kwisukurike bakorera mu gikoni hama nuko byaba ari sukurike rivi wacu rero tugiye kubiraba twasanze izo mfungurwa zibambi icavyerekana twari twanagishikirije imbere byerekanwa nuko hari abantu benshi ngaha bagwaye muri imisi heze nubakigwaye bagwaye ingwara zo gucibwamo kubujyo no kwa muganga ico kibazo bakizi byumvikana yuko ituruka kugufungura nabi cyanke kunjya za zimeze nabi.
Mwijoro ryo kuri wa kane abanyeshuri baranse gufungura bavuga ko bagaburiwe ivyo nonekaye. Siwomana General Zicegera curongo ikigo Cizege avuga ko ivyo abo banyeshuri basaba bidafise ishingiro.
Tukirihiza meni y'umunyeshuri nubu twari tu akaye kubera basavye shantiyo babwira ko tuyigira hanyuma ibinire twatugiye gupima kuri fair home dukoresha sansi balance ipeza n'amagrama ari munsi ya 0.5 gusingone neza bisho bavuze uyu umwaka kanya mugira mu chapirike bahindura ikindi je nibaza ko ari bindi baba bafise atari cyo kibazo cinge
mu bisanzwe ibyo mwahora mubagaburira ni vya bindi nyine
nta cahindutse ko kinindu bashize imbere ni sauce tomate cyo nacyo onivo ya regio irakizi sibinzi ka partie yizege gusa birazwe cyo kibazo barakizi
no makampisi y'ubujumbura.
Yego.
Naho kubijanye n'ivyo abanyeshuri bavuga ko hari gihe bagaburirwa ibifungwa vyononekaye, Siwomana General zagira ati:
"Uko twagumye tuvugana n'abadelegere n'abarepresentants abandi ma comité, hariho comité de représentation. Ejo turavugana kwanza ejo twahanye isango n'abadelegere n'umudelegat warabandi ko twobigize mardi, mpiruka aja mu ishuri tugifundise uko." Mugabo mbona midit mbona umukoza araje atirega bwa muri twuguruye twabuze umunyeshuri waza kujya ivyo bindi urumva ariko barentro tuzana ibindi bazabarongeramo
abo banyeshuri bavuga ko bazosubira kwiga ari uko ivyo basaba bibonye inyishu ngomenya ko abanyeshuri biga muri ico kigo Cizege ari 624 igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya America.
Urakoze Fidel Muratoya nkuko mwavyumvise inkuru yerekeye yegeregere y'abanyeshuri muri Izege igitega ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Fidel Sabimana. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri kirukuri.
Ale? Ego nashit? Bon, harachi yakany? Ni bon? Basha turi kumwe. Nawe uraje? Unyene? Ah bon. Okay, ngumushiti wa mbere yakiri wa kabiri. Karibu rero.
Muri kirukuri.
Maija mami kuhagaze. He? Kuhagaze muri mushamba gama. Deka mungu sije mpagaze ahubwi no moto yanje giri nkore akaja mu gahinga. Mwishwa ngitaraye kwaka. Changi ni gitoto. tuisiga muka unawe njene ni mamoya na mpunye ni chokim shakura angana hu na utanie nugu shori nyama vrem na mitugiriki hikinyene
zahafu ya vike ndagute
wemba heku bandanya unaza koshika mpire hagara angaa shambi kumarika tato wanya dagira ndagunda kutubre hamberinzu ya hau Kawunduri ndawa nyoye nyagucumba umuntu.
Tagirisha tinyasha hajya nta mutima bafise.
Ine no niyo moto yawe ntiwa kujya. Data wanje simpave ndagusambuza. Ewana ngo gya nawa mushiri wawe mbonaje.
Sasa.
Behem. Ni biki ko mwahagaze hiyo? Ti. Mushaka inga irembe.
Reka shamariza gusemerera. Bebe bagiye ngaka ari kwa mabuko na data buko.
Erega ndaye bigituma Wabonge tutunga. Nami, ha. Ngirirabona ko bitoroshe.
Reka wangu urya ntawo uri jatinya. Mama yangu hataramba kije ngo ninzi imoto simave ndabakangura.
Oya.
Ni muvuge rashaho ni mwaruha murahora. Sheri bite none. Wala neza.
Oya kwanza banza mumbarire. Ndabakirira nganye nyene kwirembe. Sheri. Oya vrema changa mushike munzu ndabazima.
Sha mari. Sha umbabariye jewe mubashika urya sindimo. Ahangira simbe mara moyo hariya gukiyaga ndabe ko abahungu barose amafinda batwarira ibugo. Ubu nyene ngira ngira.
Oya vrema nawe. Ugenga nyene kwirembe. Oya atanaka yunyoye.
Oya ntanoma wese gahura gashiri wawe je tuzosubira.
Nagende muri programme yarari.
Sagira binyukamo.
Sawa sawa. Merci sa.
Wapo.
Turavugana ku ifone numve ko washitse ibugo.
Okay.
Karibu rero shehe. Ibintu byo guhagarara ku irembo oya vrema. Urabona ko bisarisha?
Eh? Ewo warasaza.
Eh.
Ah tuyagira hanyene canigira. Eh.
Ukabura kwigira birebire. Mbeho uko narinda barindiriye jo ntimuze vyagenze gute.
Yo reka 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 ndaziguhe. Ahubwo mpapuri twaraye duhatswe.
Sa?
Eh.
Vyagenze gute gasho. Kutafuna mu telefone aho hongo umbwire.
Nagufona gute twara ahantu hadafata. Neza na neza imoto yashitse hamwe muri rya shamba. Ikirazima. Twari tuzi ko dupfuye byaheze. Hana twiciye twicurikiri. Tuzatubona umuntu w'imodoka ararenganye. Acha dutiza uti yaje.
Yo numbwire he. Yego. Pore sana kweli. None mbeka. Ngami umumekanisiye muzima vraiment. Aragenda tagira uti yaje.
Oya hari ico yari yibagiye. Kandi kitabonetse ntivyakunda. Twashitse muhira mu gicugu.
Ha. Pore kweli. Ngaba basi reka ndakwibwira ikintu kikunezera shasho.
Sigo sha.
Hewe. Mama na papa baremeye ko tugira mariage.
Wow! Merci Seigneur. Sheshe ingongwe munda. Ingongwe munda. Ndajyo urushobora kuyibaza.
Ewe no no nusubira kundekura. Aya je ndekura. Ndikura bahita ni batubone.
Yo numva ndakubimera gucya nyene gushika gu. Muga ntacho nzobironga ubundi mwanya ubunyine ngira cyanja kuri prison kubibwira mama
fundi wabonye ko fundi akagisho kagarutse kubera ya maserumu bamutera
ka basha ndahembo
je wende tokubwira isha no bara
hadi mama mata kwishika nakuma bitse nacyata hatashikana nakuma numva ngenda nyamera
Nati on the conductor. Ara ko abanye bana, yari yiteguye kukwakira.
Sinzi ko yari kubemera kabisa. Funde, uyu. Yarajanye ibicumuro byinshi. Oh ya, basha nabe. Hede gasi dakira neza. Icyana ni yifitse. Eko, kiri oni kimwe
kusa. Icyana.
Ko narengiye ndi mu.
Awa warutomboye mujye wijuru niho hari ubuhungiro bwiza kurute ni bugo
oya funde reka ndagwira icaha cyari kigutwaye nuko ari wabeshe abanyabugo baguhaye uburozi mu mazi kandi atacyo
icyo cyakira komeye cyo
si icaha
rugikomeye yego kweri bakubwira batugwaye amacinya Goteri yosema. Nale bagutoye iki? Ikindi bagutera iki? Uyu wacumunukura.
Numviriza rero. Ni wakira. Uracugenda usaba ikigongo abanyabugo. Bazi kubaremye kuburozi. Bahora ubusa.
Gabonaho biruko. Abantu bahani bugo.
Eh.
Niba ngo baradukunda runini. Febash, Rasumi.
Hoshi, imbere y'imanga ziri mwa basazi me. Hashi! Bona!
Zala mafuta wale numugu wiyo. Wamugu. Kina jawa njago sache. Barayo katajwa waje witu waje. Gila mutoke shiketa wawo. Gila haja. Gila haja.
Yo.
Guba hiyo.
Ni wawangati yari mgana. Yo. Ndekura ndekura nsanga niru mgana waje yo.
Ujaji. Banzo hizo hizo kumusaka. Ndawa iminota chumi gusa. Police. Chukumi luhande ya abo. Iyo minoti heze. Uchumu suzari ndani. Uvinyeni.
Urakoti.
Nuhenzi minota chumi.
Urakoze
chef urakoze
chamwe gara hunyene nimurenga manyu nimurenga
igira ngaha mwana amahoro neza amahoro ga mwana amahoro inkombo amahoro tubonanye ukegumye ga mwana ringe nasiga yangana amahoro neza
amahoro
amahoro cyane
ewe wana ko ndibingira gashaya umusore
emwe ndabibona
gute none nawe
nakaga nyene urabona ikibaba seruko bankorebanya gukorerwa intebe ishushe
we mana urakunda gutukana reka tuyaga ibindi byo base tubirike sivyo
mugabo ntacho sikazimandiko nzira gateka kabare
ngero mugerageza ama ukihangana kumbure ni babona bikwiye bazokugura
eka ntaje ho mafoza nzofungurwa ya mavuye abaseruko akiringa mugabo gasha jewe nzogwanira barengera gushika gupfa ndakurahiye hehe ni wewe nyene
ahindura imvugo none gama wibaza kayije danzanye nga rika rero nanje ndakuyagi
yego mwana ntere inguru nange narinda gukumbuye bagiti wasize bakomeye
yego barakomeye bose kandi nenda kuzaye ni inkuru nzima
tuya
yego
aho mwana iyo nkuru nze naronka ikibakiranye bagize aya mapfu y'abaseruko nakagasho ndimo
aha rero ma nakuze njyana bakugwanje ndagukazara
ariko ngo amatwi agukunda yumva byizaye aho mwiza wanje waritonze uraronka umurengero kazi yo iraga numva njewe notambira hanyene n'urubanza rutaraha
oya rindira izotamba hageze uri kuraduhezagiye
ego yo nzoguhezagira ganya guhezagirwa narugira byose none utamuzanye ngo mbanze nkubite ko rumwe urindire ko nzomubonera kwa rutari
oya nzonda mukwereka ama ubu nta mwanya yaronse
oya ntacyo sikazima yabonetse none no mubarengero kwa ndeje ko ndabazi bose baturuke ni wacu
basha nwino nyene kandi uramuzi yego
ndeka ntumutsimo
yega ni mari zama
kamera akabimose teashkuta
Reka uyu munsi duhere ku ntererano ya Nibanyiha Dorote yatwandikiye ari hari igitanga mu ntara ya Rutana. Ati kubwanje kubona Chondo yarubatse kwihindwa gasore kandi bahora ari abagenzi ngo nuko yakoreye ku muho y'abagenzi we atabanje kubaza umutima gutyo acajana nyabahururu akora icatokoze. Tuve mu Rutana tugaruke aho Bujumbura kuri Tese Kamenge aho na Karutimana Vincent nawe ngo ashima cyane nyifato ya John kukuna akomeza kwitanga ngo habaye haboneka amahoro naho ngo bitoroshe. Vincent rero abandanya ke Burundi gwaruka abibutsa ko afite uruhara ruhambaye cyane mu gutsimbataza amahoro aho herereye. Nyongabo Emery nawe ni umukunzi wa murikira ukuri w'imurambya mu bukeye yishyuye agira ati conda kwiye uwo mwegera akamureka ko naho ibihe bari mu bigoye toceye akana umugenzi we gasore ngo kuko ntaco bapfa ngo ahubwo bajamwe kugira abagarure n'undi gwaruka ngo ariko rurahendwa ngo ruje mu bintazi by'amacakubiri ngo nakareba sokuru bare yamaze ngo ishiga rimwe ntiryarika. Ubundi yagize icyo avuga ku gice giheruka ni Alex wahari yibugendana agira ati hari abantu benshi bameze nka Chondo bapfa gukurikira mu kivunga canke bagategwa igitsure n'abandi ntibabanze gushishoza. Ku bwa Alex ngo ikiza n'uko umuntu wari wese yamenya gutandukanya ikibi n'itiza maze ntidupfe gukurikira ibyo tubwiwe byose nk'intama. Ku bwa Jean Paul Wikarusi nawe ngo inyifato nk'izo zo gucanisha mu gwaruka zarashaje atugwaruka twogerageza kubirengera nyabuna tukaja hamwe tukubaka igihugu. Jean Paul akabandanya avunira akaguha ababyeyi ngo ntibabiba amaca kubiri mu bana babo. Turabushimiye cyane rero mwebwe mwese kuri izo ntererano mwashikirije dusaba n'imbabazi abaturinkiye ubutumwa aho muri hose naho tutashoboye kubusoma bwose. Turabashimira cyane kubona mushima kwama mukurikira igikino muri kirukuri aho twovuga nka Ingabire Bertrand munyeshuri kuri Lycée Bigomogomo Dewo hari igitega Irakoze Emmanuel mu Gatumba Jamari Imwaro ba Divine Mukike n'abandi. Reka ubu naho rero twasomera akabazo ku gice mujije gutega amatwi. Turumvise ngere fundeli yidogera abanyabugo akagomba mbere kubateka ingorane zose zashitse rusangi. Iyo nyifato yiwe muyibona gute? N'ubu nyine mubandanye mutwandikira muri iki interano zanyu kuri ya nimero nyene mujya mumaze kumenyera 85 88 905. Tubibutse ko mutokibagira guceka akazina kanyu naho muherereye. Iki rero kikaba cyari gice cy'87 muri gwarukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Urakoze naho butaha.
Cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nchuti mwese mu kundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer Robert McLean yadufashe mu buhinga bw'izuma hamwe na Fatu yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye mwese rero mugire umugoroba mwiza n'amahoro mwese.